Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiboneza mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka hagiye kubashikiriza amakuru yo kuri no saha. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze mu makuru yacu iyo kuri no saha. Leta ya Tanzania yatanze ikiringo cy'umwaka umwe ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe ku bushake.
Kazi kubwa niliyonayo ni moja. Ukijitazama ni kurudisha ni kinne kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa razi.
Tunahimiliza mtaale kugira ngo ni muda muhure nibiye hivi byo gutaha ku nguvu.
Uyo ni Sudi Mwakibazi, umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania, mu majwi uwo yabisobanuye. Andi naho ubushikiranganje bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu cyabo. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara cyo mu buseruko bw'icyo gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Albert. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cya Owo cyahitanye abantu 22 cyongera gikomeretsa abandi 50. Aya makuru hamwe na yandi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere amakuru yacu kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Mali bazofata amezi 28 guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022 basubizweho ubuyobozi bwa gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani wa 2022. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Umuvugizi wabo yavuze ejo kwa mbere ko ari uburyo bw'imishyikirano n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu Burengerazuba bwa Afurika CEDEAO kugira ngo ukureho ibihano birimo kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Abayobozi b'ingabo b'iki gihugu bakomeje kotswa igitutu ngo bagarure demokarasi kuva bahiritse guverinoma kandi bananiwe kubahiriza amatora bari bijeje mu kwezi kwa kabiri, byatumye bafatirwa ibihano n'umuryango wa CEDEAO. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Abdoulaye Mayiga, umuvugizi wa guverinoma y'inzibacyuho, yavuze ko igihe cy'inzibacyuho ari amezi 28 guhera ku itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022. Mayiga yavuze ko iryo teka rije rikurikira icyo yise imishyikirano igeze kure na CEDEAO kandi ko Mali ifite icyizere ko ibihano bishobora kuzakurwaho. Abakuru b'ibihugu byo mu Burengerazuba bwa Afurika bahuriye Accra mu murwa mukuru wa Ghana mu mpera z'icyumweru kandi bemeranijwe kudakuraho ibihano birimo ifungwa ry'imipaka n'inzitizi ku bikorwa by'imari, uretse gusa igihe abayobozi bagateganya ba Mali bagabanya igihe cy'inzibacyuho. Abakuru b'ibihugu byitezwe ko bazongera guteranira mu yindi nama mbere y'itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara cyo mu buseruko bw'icyo gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga cya Albert. Inkuru nayo nyine dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere wabitangaje umunsi kwa kabiri. Uyu muryango hamwe n'umuvugizi w'igisirikari bamaganiye icyo gitero kuri Kodeko, umwe mu mitwe y'abarwanyi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo ahogorokojwe n'ubushyamirane. Abenshi mu barwanyi ba Kodeko bakomoka mu bahinzi b'abarindu bamaze igihe kirekire bashyamirana n'aborozi b'abahema. Kodeko ntiyabashije kuboneka ngo igire icyitangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Jules Ngongo, umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Ituri utavuze umubare w'abapfuye, yagize ati: "Twamenyeshejwe ko abarwanyi ba Kodeko bongeye kwica abantu muri sheferi y'abahema Nord. Ingabo zacu zagiye guhashya umwanzi." Imibare yatangajwe ku ikubitiro ivuga ko abantu 12 bapfuye na 2 bakomeretse. Byatangajwe na Dieudonné Rosa, perezida w'umuryango wa Societe Civile mu ntara ya Ituri. Uyu muryango ukurikiranira hafi ubwicanyi buhabera. Mu gitero gikomeye kugeza ubu muri uyu mwaka, Kodeko yishe abantu bagera muri 60 mu nkambi y'abateshejwe ibyabo mu kwezi kwa kabiri. Guverinoma ya Kongo yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri no muri Kivu ya Ruguru bituranye igihe kirenga umwaka ageragezwa guhosha urugomo nyamara ibitero byariyongereye kuva icyo gihe
Andi naho umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cha Owo cyahitanye abantu 22 kandi icungira gikomeretsa abandi 50 eje ni mukankusara bitubwira
Abantu batamenyekanye bagabye igitero ku bakristo bakoresheje imbunda n'ibisasu biturika mu gihe cya misa yo ku cyumweru abategetsi bari batarashyira hagaragara umubare w'abapfuye ibitangazamakuru byari byavuze ko abantu barenga 50 bishwe birasanzwe ko abantu batanga imibare itandukanye nyuma y'amakuba muri Nigeria abategetsi ntibari batanga amakuru na make ku mwirondoro w'abagabye igitero cyangwa ku cyabibateye bavuga ko bamwe mu bateye mu kiliziya bari bivanze n'abakristo mu gihe abandi barasaga mu kiliziya bari mu bindi bice imbere mu kiliziya haboneka amaraso yumiye hasi no ku nkuta intebe zasataguritse ibirahuri byamenetse n'ibindi bintu byashwanyaguritse ndetse n'ibyo abantu ubwabo bari bafite byahasigaye bihamya urugomo rw'icyo gitero abarusimbutse barimo kuvurirwa ku bitaro ibikomere by'amasasu n'ibindi nk'uko byavuzwe n'abaganga umujyi wa Owo uherereye muri leta ya Ondo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria ni igice cy'igihugu ubusanzwe kidakunze kubamo urugomo rushingiye ku madini
Arakozeje ni mukankusi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije tubibutse bagenzi ko muri kumubananye kumva izaragijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Ubushikiranganje bujejwe yabimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro ko bategerezwa guhitamo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu bihugu baje bahunze ivyo biri mu nyandiko ziriko zirahabwa mu murwi wa mbere w'abasaba ubuhungiro bategekanijwe kurungikwa mu Rwanda mu minsi indwi ni inkuru y'umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Temistocle Mutijima
Izo nyandiko zabonwe n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza zahawe itsinda ry'abagera ku ijana bagomba koherezwa mu Rwanda ku ikubitiro. Ziragira ziti mufite amahitamo yo kuva mu Bwongereza ku bushake. Nyamara nimuhakurwa ku gahato muzajyanwa mu Rwanda. Abagomba koherezwa mu bambere biganjemo abakomoka mu gihugu cya Sudani nubwo aba basanzwe ari umubare muto ugereranyije n'uw'abanyura mu buryo butemewe n'amategeko mu muhora wa La Manche binjira mu Bwongereza. Ikinyamakuru The Guardian gikomeza kivuga ko abo bose bagomba koherezwa mu Rwanda babwiye ko ubusabe bwabo bw'ubuhunzi bwanzwe na ministeri ishinzwe abimukira bitewe n'uburyo bakoresheje bagera mu Bwongereza aho muri rusange bambukaga umuhora La Manche bakoresheje amato matoya izo baruwa bahawe zongeraho ko nta burenganzira bwo kujuririra icyo cyemezo cyo gusuzuma ubusabe bwabo bwamaze kugaragazwa ko bwanzwe imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira iramagana iyo mvugo Karen Doyle wo mu muryango Movement for Justice aganira n'ikinyamakuru The Guardian yagize ati ni nkaho ministeri irimo kubwirira itsinda ry'abasaba ubuhunzi ngo aha hari ukuzimu twabashakiye mu Rwanda ariko mwahitamo gusubira mu kuzimu mwahunze niba mudashaka kujyayo ayo si amahitamo izi ni impunzi zidakwiye gusubizwaho zahunze mu by'ukuri ibi bikuraho Burundi inshingano Ubwongereza bufite ku mpunzi Abo barindiriye koherezwa barimo Abanyasiriya, Abanyasudani, Abanyafuganistani, Abanyaeritereya, Abanyairani n'Abanyairake, aho bamwe muri bo bakomoka mu bihugu bikirimo intambara. Nubwo Abanyasudani aribo bagize umubare munini w'itsinda ry'abijana bagomba koherezwa mu Rwanda, imibare y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka igaragaza ko abatari bo bagize umubare munini w'abageze mu Bwongereza bakoresheje amato matoya. Hamwe n'abagera ku 137 binjiye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu abanyasudani baza ku mwanya wa 7 bagize igipimo cya 92% mu basaba ubuhunzi hagendewe ku bihugu baturukamo itsinda rifitemo abene gihugu benshi baje mu mato matoya muri ayo mezi n'iry'abanyafuganistani n'abagera ku 1094 rigakurikirwa n'abanyairani n'abagera kuri 722 Inzitizi zijyanye n'amategeko zirwanya icyemezo cyo kubohereza zazamuwe na sendika y'abakozi ba leta n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'impunzi itsinda ry'abasaba ubuhunzi bagomba koherezwa mu Rwanda ryatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara mu cyumweru gishize ndetse kuwa gatanu ababarirwa muri mirongo bafungiye muri gereza ya Brookhouse hafi ikibuga cy'indege cya Gatwick batangiye kwigaragambiriza mu kibuga cy'imyitozo. Muhammad, umunyasudani w'imyaka 25, ubufunzwe ategereje koherezwa mu Rwanda, aherutse kubwira ikinyamakuru The Guardian ko byamufashe imyaka isaga 3 gukora urugendo rw'ibirometero birenga 5,000 ngo agere mu Bwongereza nyuma yo guhunga ubwicanyi bwibasiye umurenge w'iwabo. Avuga ko yashenguwe n'umwanzuro wo koherezwa mu Rwanda. Claire Mostre, umuyobozi w'umuryango Care for Kale na uharanira uburenganzira bw'abimukira, avuga ko bibabaje cyane kubona abantu bamenyeshejwe ko bazoherezwa mu Rwanda mu bambere batagize umubare munini w'abambuka La Manche. Ati abanyasudani akenshi nta mafaranga baba bafite yo kwishyura barushimusi ngo babambutse, hanyuma ubu bakaba barenga 2/3 mu bagomba koherezwa mu Rwanda. Madame Claire Mostre yongeraho ko abarenga 25% by'abambutse La Manche mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka ari abanyafuganistani, nyamara ku rutonde rw'abagomba koherezwa abo bakaba batagize umubare munini. Akibaza ati umugambi wo kubohereza mu Rwanda ni icyemezo gishingiye cyane ku nyungu za politiki, none se no guhitamo abagenda niko bimeze? Kurundi ruhande ariko, umuvugizi wa ministeri ishinzwe abimukira yavuze ko ubufatanye bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda ari igice cy'ingenzi cya gahunda yo kuvugurura gahunda y'ubuhunzi yangiritse no guca intege imigambi y'abarushimusi bahinduye ubucuruzi kwambutsa abimukira. Gahunda yo kohereza mu Rwanda amadosiye y'abasaba ubuhunzi mu Bwongereza ntiyavuzweho rumwe, aho myinshi mu miryango iharanira uburenganzira bw'impunzi irimo na HCR itunga agatoki Ubwongereza kwikuraho inshingano zijyanye n'amasezerano ya Geneva yo kwakira no kwita ku mpunzi. Abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu batandukanye haba mu Rwanda no mu Bwongereza nabo bagaragaje kutemeranya n'uyu mugambi. Icyakora na n'ubu gahunda irakomeje, aho u Rwanda rwatangaje ko rwamaze gutegura ibisabwa kugira ngo rwakire abo bimukira.
Urakoze Temistocle. Dukubitire muri Tanzania, naho aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania iko irahunyanga agateka ka zina muntu. Muri iki gihe leta ya Tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka, kandi zo zivuga kwicatumye zihunga kitarava mu nzira. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, James Joven.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Bwana Sudi Makibasi, kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusuko leta ya Tanzania itanze kiringo cy'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma y'aho zotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje, yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byanse bikunze, naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka.
Kazi kubwa niliyo nayo ni moja,
ubi ikisaganya mikiro sisa ni kimwe,
kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima.
Kubahimiriza mutahe kugira ngo ni muda muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu.
Kwa sasa hakuna anayekubali niishi kambini,
kuko kugeri munsi na n'umwe yemera ko mwami kambi.
Na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula.
Ya mambu ifasa nizima zime zivandanya kita la nukari mwani pungu kwa.
Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu.
Nimiandikishe muunguke kutote.
Zingi mumunzi za warundi za hungi mungambi ya Nyarugusu zisanga mugambi wa leta ya Tanzania uhimiri zimunzi zosi gutahabyanse bikunze ari guhonyanga agateka kazi na muntu ni mugihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe.
Jewe ndiko ndaraba kandi kwanje ndavuga neza ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragirane kitarava mu nzira. Icyambere nk'ubuje nahunze mvuye mu Tabira, maze kuva mu Tabira baduhungura ku nguvu baritwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse. Nta n'imyaka ingahe yaheze ahunge baduhumuriyo, twahunze turiko turi icyo turamererwa nabi rwose. Ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango wanjye utazongarukanira ko bavuga ko ishyize twahunze zavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ntibatubwiye ko nyine jewe rero gusubira mu gihugu cy'u Burundi n'ikintu nti kuza na gato haina shaka mbeka nkubu unye ko ligize gatatu jiwe mpunga mushaka kumbira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo mwatubwira mbere ntikibaho rero
je nuko numva umunsi ku munsi no bahara bapfuye abanyanga n'icyo batazyo bagiye. Jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa ku muryango kuko baguma banyiruka kuko na bamaze kugenda mu migambwe yabo.
Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusuko atantambamye n'imwe isigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi.
Nta majambo ya diplomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri zingorane murimwo na jewe naciyemwo jewe ndiko ndavuga narabaye mu ikambi y'umuyobozi mwumve rero yuko ibyo ndababwira biva ku mutima mu Burundi hari amahoro ni mutahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu ni mutahe ubwo gwaruka uje mu mashuri ni mutahe namwebwe mu mice mu makoperative.
Umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kuva ubwo gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi ijana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020. Leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ariko uwo mugambi ntiyawushize mu ngiro naho biruko hafi impunzi 2,300 zatahukanywe ku nguvu ku mpamvu yuko ata burenganzira zifise bwo kuba mu nkambi. Benshi mu bataha ku bushake harimwo abasanga icyo bahunze kitarakemuka bigatuma bongera guhunga ubugira kabiri kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Chovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragiye.
Makuru y'irajishwe cy'Amerika arabandanya tuje mu Burundi. Urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa rusaba leta kuduza igishiro cico gitegwa njabukamazi ku kiro kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu biba bihana urubibe n'u Burundi baciye mu kinywabi. Ivyo babishikirije inyuma yaho umwimbu urenga amatoni 2,025 ufatiwe ujanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senac murimo w'isange ruratera ivyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanye vy'u Burundi ruvuga ko rwitandukanije nabo yamara ruratahura neza igituma abo barimyi bashima kuyishorera mu makungu biciye mu nzira z'amagendo. Mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Jean Pierre nabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta arico gituma abarimyi bahitamwo iyo nzira.
Umuhugu duhana imbibe dufate Tanzania Rwanda aho tubona yuko ibiciro bisa n'ivyisunye gato mu Rwanda amafaranga bashika ku 900 vyikawa igitonoye muri Tanzania baragura amashiringi agera ku 1,500 mu gihe twebwe abanyamwe Burundi ikiro cyaravuye ku 500 kigeze ku 800 usanga tugira ku 400 ku kawa ishoka hanze twiteze yuko amahera ashobora kurenga nga akisununura mu gihe byogenda uko turabona yuko atamurimyi yumvira gucisha ikawa mu buryo bwa forode.
Urunani Sanac murimo w'isangi rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga 2,025 y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu cy'u Rwanda. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane. Imbere yaho gato harabarimye 15 bo mu ntara ya Ngozi ihana urubibe na Kayanza cyo kimwe n'igihugu cy'u Rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoje ibiro birenga 500 mu gihugu cy'u Rwanda. Abo baciriwe imyaka 5 yo gufungwa. Urunani rwa leta ruje guteza imbere no gukingira igitegwa cikawa odeka Office for Development du Café rwego rubona ko abashorera ikawa hanze y'u Burundi mu kinywabi arabansi b'igihugu. Emmanuel Nkurunziza n'umuyobozi mukuru wa Odeka kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Nikuzirikana iki gihugu cyacu cy'u Burundi kibafana benecyo. Ubutunzi bw'igihugu ubungabungwa na benebwo. Umaze kuzirikana iby'igikorwa gikorera mu Burundi mu kumuvuza, mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minisi itandukanye, mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi. Nta muntu yo kwiyumviriye ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufite kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegero.
Bongere banadome urutoki kuri wowe wese agomba kubahuza, kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacyisangiza.
Bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cyane bagereranije n'inguvu bashiramwo.
Ibisasizo hari gihe arizigura amahera kuyikata ukayiharurira hirya no hino, za gusanga bitari munsi y'ibihumbi 500 biba byaragutwaye kurinda ugeraho ugatindarose umwimbu wa mbere. Ikiro cy'ikawa aho kirushwa amahera n'igiterwa cy'ibiharage. Benshi muri twebwe abarimyi tumwe bamaze kuza barazirandagura kazi sibirije itoke cyama gatatu mu mwaka, ugasanga ku ngundo umuntu arakuri igitabo fatarishe kimwe kawa.
Nukuraba rero banye n'icubahiro bari baduza gaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunura, ko turaze giciro dufise ubu nukuri ni gishemeye cyane. Je ndo murimyi w'ikawa nta mirimo ya minsi yose nta kazi kandi mbise nako kurimba ubugiciro kiriati cyane.
Urunani rwabo barimyi rwafitiye umuti watuma taka wisubira gushoregwa hanze mu kinywari.
Rero navuze nti n'imiburiburi umurimyi rose 2000 byo tuma umurimyi abandanya ayirima ukuri kwame, kuko twebwe nk'ubuje ndi kundarima ikawa ndazi nguvu nshiramwo kugira ndonke kiyakiro kine kibiturumbwe nkoresha ubugiro bwishi cyane. Rero nkavuga nti n'imiburi uri bampaye birimye nk'uko n'undi murimye w'icyenda juru n'uwahe unagwagwa rutaruta rutifuza kwirima cyangwa ko gusha birima.
Ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe icyo kibazo. Mu itangazo yashize habona umushikiranganje de Guide Rurema yizeza abarimye ko igiciro cy'ikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu. Avuga kandi ko icyo gitegwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorera utwabo. Ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'u Burundi yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Belle Forestia Rola.
Mu Burundi guharika ni kibazo kibonekeza cyane muri komine Mabayi yo mu ntara ya Cibitoki. Abajejwe intwaro baremeza ko gutorera inyishu y'icyo kibazo bibaraje ishinga. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana umenyesha makuru y'ijwi ya Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu rwego rw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje radio y'ijwi rya Amerika icyo guharika kenshi biva kahiwa.
Haraho usanga bivuga ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo, wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye. N'abagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire, bigaca bivamo imvo zo guharika.
Imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo, tamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegereze mu ngeso, kucyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi yindi mbo ya kabiri nayo irashika akaba ikintono kakurengwa y'umuntu imana yahezagiye karonka uburyo akubukoresha neza ugasanga giye kubusesagura mukura aba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize
ni impalwitse numugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umujyango wabo bararondeye uburyo umaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremwe ku mugabo ariko yazize
ne yari umuntu arondera mahera akayaronka akayishimanira akasohokera hirya no hino akati yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyu murabyumva gusa hano nyene iwacu mabaye biretse niyo ngere imihari je ku ruhande ku wanje nk'ibyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe na mahera yari yaronse baca basuzugura bakenyezi babo bafashanyeje kurondera ayo mahera
iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine mabaye baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga baza umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu bakenye n'abifise iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza
twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabacamande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu akabira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga twe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye acataha iwabo ariko tuza kwiro tuba dusanga bongeye gusubirana akagenda avuga ngo amahera aratanze ngo sino yaheva
ahirondereye Jean Fridolin arongoye igisata cya commune kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira afatiye kuri ibyo bibazo bahura misi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke
twebwe mu bisanzwe aha muri leta civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation de ta civile akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore icyo twosaba leta rero nuko hakabaho informatisation ya eta civile kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugasha tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabye uca bitworohera ni naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka
uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mwaka w'1988 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara Desiratunye Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda twa turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubibutse amwe mu makuru twabashikirije twabye kushikira nganje bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu bahunze muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho abagwanyi barayibishe abantu 12 mu gasagara ko mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe y'ikiyaga ca Albert umuyobozi mu kigo ikigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero ry'abakatolika gitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cha Owo cyahitanye abantu 22 cyongera gikomeretsa 50. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Turashimiye Dieudonné Cyubahiro yadufashije kuyegeranya. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri mikro. Mubandanye mwumviriza amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwongera mugira n'umugoroba mwiza. Murakoze.